Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe nikaze nshuti bakunzi biradi ijwi rya Amerika risamirane Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe zimwe mu ngingo y'ivyo ndabafitiye muri kwano kanyu.
Uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi niko ivyaha bigomba kuba sophisticated hari abantu sanga bafungiye ivyaha bitari kuba vyarabaye muri iyo myaka mugabo uyu bisigaye yibaka kuko kera abantu bafungirwa inka kwiba inka canke ibitoke.
Uyu ni Jean-Baptiste Baribonekeza aramutswa umugwi w'igihugu c'u Burundi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Senide H asigura igituma ubusho butandukanye Burundi busa nk'ubwarengewe n'ubwinshi bw'abapfungwa.
Umuntu afatanywe gitoki akacha afatwa kimwe n'umuntu mugishye uwundi bose bagafungwa ngaho bakamara iyo imyaka umva ibyo ubwo bwaha buto buto bukuye ukosogwa.
Uyu ni Jean-Pierre Ninteretse umukuru w'ishamwe AVDP riharanira agateka k'abapfungwa we asobanura bimwe mu bikwiye gukogwa kugira ngo ubwo bwinshi bw'abapfungwa mu Burundi bugabanuke. Iyo nkuru co kime nijanye n'abanyagihugu mu masite abateshejwe izabo mu ntara ya Cibitoke bafise ingorane zijanye no kwivuza kwera mikoro make turazigaruka ko handi hato. Ariko imbere yayo makuru yo mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ko intumwa ya ONU mu biganiro hagati y'imigwi ibiri aranira ubutegetsi muri Libya ivuga ko ivyo biganiro vyo guhinyanyura amasezerano azoshikana ico gihugu ku ntwaro mfata kibanza vyateye intambwe ziboneka. Gassen Salame avuga ko indwi bari bamaze mu biganiro itunyize ku mugwa mukuru wa Tunisia yatumye bumvikana ku bintu bikomeye bitari bike vyo hindugwa kugira ngo amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2015 muri Maroc agira ico ahinduye ku ruhagarara rwa politike muri Libya. Impande zibiri zishamiranye muri Libya zizosubira kuganira mu ndwiza kugira ngo babandanye kwiga ivyo batumvikana ko ivyo iyo ntumwa ya ONU yabitangarije amenyesha makuru kuru no w'Imana. Libya ni igihugu catanguye gutabagurika kuvaho intwaro ya Muammar Gaddafi senyuriwe mu mwaka wa 2011 amasezerano muri Maroc ashigikiwe na ONU yashitse ku ishingwa rya leta y'ubumwe ariko iyo leta gushika ubu ntirashobora kugira ububasha ku gihugu cyose. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu uremanga ko ari wo wakoze igisa n'igitero c'iterabwoba aho abagore babiri bishwe bacumiswe imbugita ku gituro c'agari ya moshi mu gisagara ca Marseille mu Bufaransa kuno wa Mungu. Ivyo uwo muhari wabitangaje ubicishije ku rubuga rwawo ngurukana bumenyi rwa internet utangira kwa makuru. Abategetsi b'Ufaransa bavuga ko umugabo yakoze ubwo bwicanyi yasemera avuga ngo Allah Akbar bisigura ngo Imana ni nkuru imbere y'uko araswa kicwa n'abasirikare Faransa yabwo yagavye ico gitero canke abo cahitanye nta myidondoro yabo yatanzwe. Igipolisi cyo muri Canada cyarafashe umugabo afise amamuko muri Somalia yagonze umupolisi n'imodoka hanze y'ikibuga cy'umupira w'amaguru mu gisagara cya Edmonton na HDG acaja kumucumagudira imbugita imbere y'uko ahunga. Umugabo nyene mu nyuma akoresheje indi modoka yaciye agonga abantu bane bariko bagenda n'amaguru mu gihe igipolisi cyariko kiramwiruka inyuma ku munsi wa gatandatu. Abo bagonzwe uko ari batanu bari mu bitaro kandi uko bamerewe ntikwarashobora kumenyeshwa. Igipolisi cyo muri Canada cavuze ko uwo munyasomalia yariko asaba ubuhungiro aho muri Canada, kivuga kandi ko mu mwaka wa 2015 yababajijwe n'igipolisi aho camwikeka ko agendera ku vyumviro vy'umuhari wa leta ya Kiislamu ariko mu nyuma yahavuye arekugwa. Abategetsi bo muri Canada bavuga ko bisa nuko iki gitero yagikoze ku gatwe kiwe atamuhari yegamiye. Bakunzi b'ijwi rya Amerika ndabipfurize indwi nziza. Iradio mukunda mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, ko ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muratwumva kuri iyo FM nyene. Mu Rwanda twumvikanira ku 104 n'ibice 3 ku murongo wa FM. Ikaze ni gwanyu. Ahandi mushobora kumva iganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Ijwi rya Amerika riri no kuri Facebook, adresse yacu ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze ibitigiri by'abanyororo mu Burundi n'umurengera amatohoza yakuzwe n'amashiramwe haranira gateka kabapfungwa n'umugwi igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu Senide H avuga ko ubu amabohero mu Burundi arimo ibice amajana 250% amenyesha makuru ijwi rya Amerika irojo birikanize Bujumbura ino nkuru ya icija nino
Amatohoza akozwe n'umugwi igihugu wigenga ujeje wataya kazi na muntu CNDH yerekana kubu abafungwa mu gihugu cyose barenga 9,300 mu gihe amabohero afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 3,750 no kuvuga ku kibanza cyagenewe umunyororo umwe ubu kirimo n'imiburi batatu umuntu afatiye ku ijana amabohero arimo ibice 250% by'abantu Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH yemeza ko ibitigiri bimaze igihe biri hejuru
ufite abantu bashika 1,910 bafunzwe icyo gihe rero nticyahindutse cyane muri imyaka ibiri bagenda bahinduka bava hagati ya 8,000 gushaka ku 10,000
baribonekeza atangaza imwe mu mvo zituma ibyo bitigiri bigwira
amaprizo y'igihugu arashaje ubwiye nka prison Gitega ngo ziri mu zatanguye usanga zubatswe mu myaka ya 1927 kuvuga prison imaze imyaka ishika 1890 ibiri kirasaza ico gihe abarundi nebaza ko batashika 4,000,000 cyangwa 5,000 uko rero igitigiri cy'abantu biyongera mu gihugu niko n'igitigiri cy'abashobora kuba bokora icyahanyuma bagafatwa kiyongera uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi niko ivyaha bigomba kuba sophistique hariho abantu usanga bafungiye ivyaha bitari kuba byarabaye muri iyo myaka mugabo uyu bisigaye yibaka kuko kera abantu bafungirwa inka kwiba inka canke ibitoke
Abafungirwa ivyaha bito bito n'ishirahamwe ya VDP rihani hagati y'abafunzwe risaba ko bagabanuka Jean Pierre Ninteretse n'umukuru waryo
Icyo dusaba nuko duhereye kuri urya ariko aratohoza urubanza hariho ibintu bitabikwiye ko umunyororo bafata umuntu bakamutwara kumupfunga kuko umunyororo si ukiza mugabo nk'umuntu afatanywe igitoke akacha afatwa kimwe n'umuntu yishye umuntu yishye uwundi bose bagafungirwa ngaho bakamarayo imyaka na mirere bari ngaho atakibagiye umva ibyo ubwo bwaha buto buto bukuye gukosorwa hakirikare kuko umunyoro n'ubugenda gukosora uwo muntu afite icyaka nini yakoze aho nkacha nsaba aba bantu bajejwe ubutunganire procureur iyo bashiri abantu barabe kwa bantu rero baba bakuye kuca bajanwa mu munyororo cyanke bakaraba ko icyo kintu bagirizwa kintu bashobora gukorera mu kibano bari hafi ntibagende kuzuza amabohero gusa
iki cyiyumviro baribonekeza gishimangira
CNDH nishobora gusaba leta ngo yubake ayandi maprizo icyo tubasaba nuko umuntu gufungwa byo bagake hariho ingingo ivuga yuko la liberté est la règle la détention est l'exception exemple anotanga ni ruyigi abantu bafungiwe yo twasanze abashika icya gatatu cyafungiye mu ruyigi ubu wimenga abantu bafungiye n'amajana 5 hafi turafise amadosiye abantu bashika 100 barenga bari bakwiye kurekurwa ku ngingo y'ubutungane kubera ko ibyaha bagirizwa ari bito bito canke naho bashobora gukurikiranwa bataha canke bakugice cyaka ne cy'umunyororo kandi bifashe neza ushobora kubaha liberté conditionnelle bwa muri usanga kuvuga uti abantu nta byaha bikaze cyane birimo boreko ariko kandi n'ubukene muri rusange bw'igihugu nk'imakamba na cankuzo nibaza ko amazi gihe kirekire abantu umutungane basaba ko baha uburyo bwo gufungira abantu hariya aye batarinze kubajana mu rumonge canke mu ruyigi ariko ugasanga uburyo ntibwakurikiye
mu kurindira ko ubwo buryo bukurikira ubushikiranganje bw'ubutungane buramaze gufata ingingo mu minsi heze umushikiranganje Melorantine Kanyana yazibwiye abashinga amateka
abantu bafungwa bazira ubusa twaratoye amastrategi adasanzwe ariho umugwi wamaho uko cyikoko cyukuraba mbega dakakwafunzwe afungiwe yategerezwa gufungwa uwo mugwi waratugiriye icegeranyo kihambaye cyane cyadutubije dufata n'izindi ngingo z'akamaro baratweretse bati twaragiye turagira inama mu mwiherero abacyamanza n'abashikiriza amanza twese twahapfuye dufashe amangajima umwe wese ku rwego rwiwe duca turafata ingingo duti ubunya procureur azokwama aca ku ibohero afungiyemo abantu iminsi yose rimwe ku ndwi yumvira abo bantu
izo ngingo zifashwe hageze ibice 59% kw'ijana by'abafungwa bari mu mabohero ariko ntibarengutswe imbere y'umucamanza eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
harakenuye eroje by'abafungwa rero tubibandanize mu gihugu cy'u Rwanda aho ivyigwa vyerekana yuko mu bigongorora muco atamategeko akingira neza atamategeko akingira neza abafatwa n'abafungirwa muri ivyo bigo ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi Kigali Assumpta mwiriwe Uri kuraca iganino ino nkuru ubwo bushakashatsi bwasotse ryari bukogwa nabande hama muri make buvugwamwe ibiki
Ya urakoze Diane ubushakashatsi bwasotse kwa gatano hanyuma bwasohowe n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu magambo ahinnye gridi ubwo bushakashatsi bwari bwakozwe ku burenganzira bw'abana bureba uburyo abana mu Rwanda hari abana bagenda bata amashuri bureba uburyo abana bagenda bakoreshwa imirimo ivunanye ariko noneho giye icyo nshaka gukora uyu munsi ni uburyo ubwo bushakashatsi bwerekanye ko abana bamwe b'inzererezi bakunze gufatirwa mu mihanda mu mijyi bakajyanwa mu bigo ngororamuco ibigo biri muri buri karere k'igihugu bavuze ko muri ibyo bigo nta mategeko ahamye abigenga bashakashatsi baravugaga bati ibyo byo kuko ni byiza kuba wafata umwana ukamuvana mu muhanda ukamujyana ahantu ariko nta mategeko ahari ntabwo uzi ngo wa mwana yafashwe nande muri icyo kigo azahamara iminsi ingahe abashakashatsi bagatanga ingero bati iyo hafashwe umwana ufite umuntu wamukurikirana ashobora kuvanwa muri icyo kigo nyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu ariko iyo ari umwana udafite umuntu wamukurikirana bya hafi ashobora no kurenzamo ukwezi kose cyangwa amezi abiri nicyo gice abashakashatsi bagarutse bakavuga bati ibigo bigomba kubaho ariko kandi bigira n'amategeko abigenga kugira ngo hamenyekane ninde ujyana umuntu muri icyo kigo ninde umukurayo amara y'igihe kingana iki ibyo rero byatumye njya kubaza umuyobozi ushinzwe ibigo ngororamuco mu Rwanda ni bwana bose ni bamwe ene ansobanurira ko abantu bakora ubwo bushakashatsi babesha ko atari byo avuga ko abantu bose bajya muri biriya bigo hari amategeko hari amateka ngo agiye gusohoka ariko mbere y'uko ayo mateka asohoka byajyaga bigengwa n'inama njyanama za buri karere avuga ko rero abantu bahatinda mu bigo ngororamuco bitewe n'ibyaha bakoze
urakoze
yari icyaha cyoroheje umuntu ahita ataha
urakoze Assumpta Kaboyi kuduhonja kuri iyo nkuru uri kuradukorera reka uraza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma uze kutubwira byinshi kuri iyo
urakoze kandi
Abanyagihugu masiti yabateshejwe izabo amwamwe mu ntara ya Cibitoke mu Burundi bafise ingorane zijanye no kwivuza biturutse ku bukene babayemwo umenyesha makuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse yavuganye n'abategetsi bo muri iyo ntara bamubwira ko ico kibazo kizotoregwa umuti vuba bwangu dukurikira inkuru yaduteguriye
Abanyagihugu bo mu masite ya Karurama ya gatatu hamwe nabo mu yo mukamakara ziri muri komine Rugombo bavuga ko aheze hafi umwaka bataronswe ikarata y'abarimyi yo kwivuriza ko iyo nayo basanzwe bayihabwa n'ubushikiranganji bwo gushigikirana hamwe no gufatana mu nda abo mu ntwaro hamwe nabo mu mashira hamwe yitaho bantaho nikora tukibutsa ko ababa mu masite ahanini bagizwe n'abateshejwe izabo bahungutse bava hanze y'igihugu canke mu gihugu hagati hamwe n'abantaho nikora ari nacyo gituma iyo karata igugwa amafaranga ibihumbi bitatu ku mwaka bavuga ko badashoboye kuyigurira nk'abandi banyagihugu
dafite ibyo bihumbi bitatu naho bumva bitsabigorana bise wemera kuguma kumbu nkahaje yabo nari mfite mituweli nayo ntaho nikora mba namaze kuza kwa muganga bakamvura ariko ubu numva mfise ubugwayi bwa yesitoma numva n'inzoka ziguma ziri gitamunda nkasa numva ndibwa cyane rwose bigasabisa kango nubarare hasi ndyama
ibyo bihumbi bitatu bo barabibutse kumengo nibike ku mwaka
rwose narabibutse simubye ubona iko n'umwana agiye ku ishuri bamusabye amakaya atatu bagiye gucyo kandi aziko n'ubundi nyamwana bamwirukana ntaho kuri ibihumbi bitatu byo gutanga kuri mituwe tutabonye nk'abagira neza nyine ngo baze baziduhereze
nk'iyo umuntu yinjiye ibitaro udafise iyo karata ya mituweli cyangwa nakajya kambirase urumva ko ingorane zitobura
aho iwacya udafise amahera hari n'igihe ushobora kujya kwa muganga kugira ngo zana amahera
ukayabura akabwira ngo genda ntakundi ngo ntamite togo
ni ikarata yo kwivuriza ko ntiyagije kugira ngo ibamare ubukene bwo kwivuza ni mu gihe bavuga ko nkiyo bafashwe n'ingwara ibasaba uburyo bunini bataburonka maze bagaca babaho barindiriye urupfu uyu numwe atubwira ingorana afise kubwira ingwara yamufashe
ufise ubugwayi buremereye urumba nubwo bagucira amafaranga y'impfunyapfunyo ntaho ribuyakure nivyo maze kwibonera ko kuri jewe nkubo bari nari nandikiwe kuza kubagwa ariko kubwo ubukene bw'amafaranga byaciye bihagarara ubu ndindiriye nyene kuguma ngaha nkiyo mfase yo karate yange na ntaho nikora nkaja kwa muganga ego baranyinziza ibitaro bakantera yo maraso mu minsi ibiri mbangarutse hano ntabwo wicyo nari ingwayo urumva iyo bampaye ibinini niyo shashe amaraso babante kandi urabona n'ingwara ngwayo itamvuyemo ni ngombwa kuzopfa
kubw'ibyo aba banyagihugu basaba ko hambavu iyo karata yo kwivuriza ko boronswa ni abantu aho nikora kugira ngo barushirizweho koroherwa mu kwivuza
burinda kuza nko kwikomini nyene ukakandi gikatasi cyantaho nikora mu zitante rumaze kukimwaka agasaki guhezo gaturonda niyo mituweli y'ibihumbi bitatu n'usuza kwa muganga ugacuvugwa ku buntu gucyo nta mahero tanze
ariko rero umuntu waro bavuga ko ababa mu masite bose atari bantaho nikora icyo bikoze umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajejwe ibibazo by'iterambere Patrick icyo yitungiye avuga ko mu bihumbi bitanu by'amakarata y'abarimyi yo kwivuriza ko komine yategekanije gutanga muri kino gihe iza yaratanguye kuyashikiriza banyene kuyakenera nubwo atagitigiri icyo abamaze kuyaronka gitangwa
harimo abo twashobora guha amakarata yo kwivuriza mugabo kubera ko bose badashaka kuranka rumwe n'ubu turacabandanya tukanongerera amakarata yo kwivuriza n'amakarata yandi bantu abonye ko ari tuyashyira imbere baba baramba bakomeye bafite amaboko yakomeye bashobora gukora bakajya gucingira ahandi baronse n'imirima tukabaronsa n'aho bakora bagashaka kwimbura bagatunga imiryango
aba banyagihugu ubo masite bobo babona ko bari mu mugwi w'abantaho nikora bafatira ko muri rusangi abarimyi bafisa mikoro ku matongo nabo akabatawe baronkejwe kuva bateshejwe ayabo Uwimana Pascal umwe muri bo avuga ko ari nayo ntandaro y'ubukene bwose babayemwo
tubuze uburimiro nicyo kintu kitwishe kandi n'ubuzima bwacu ugaca bubandanya kugenda nabi kubwo kubura aho twikora kandi tuza ngaha bari batwemereye yuko bazoduhereza imirima yo kurima kugira turonke ubuzima bwiza bwo kubaho n'abandi barundi ntitwobura kutagwara kandi mubana n'aha hantu turi n'ahantu hashuje kandi haguma ubushuhe no kubaho nabi
komine Rugombo irimo amasite y'abateshejwe izabo abiri ari nayo Kamakara hamwe na Karurama ya gatatu agaharugwamo imiryango igera hafi igihumbi n'amajana atandatu na mirongo ibiri mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika murabimenyerere yuko ari radio tubashikiriza uretse amakuru avugwa mu makambi canke amakuru abavugwa mu Burundi no mu Rwanda turabashikiriza n'amakuru avugwa igani no naho rero dukubitire gatonya mu gihugu ca Espagne aha abanyagihugu mu ntara ya Catalonia barenga amajana atatu bakomeretse kuri no w'Imana igihe polisi ico gihugu yariko iburizamwo amatora ya ego canke oya referendumu igamije kwemeza canke guhakana ubwigenge bw'iyo ntara ya Catalonia ejo navuganye na Madame Helene Mpawinimana akaba ariko araminuza mu gisata cyo kumenyesha makuru mu gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza Dr. Hamurimi bw'Igifaransa aho muri Espagne atangura ambwira ibyayo matora ya Catalonia
Espagne yo matora ntiyemera imyo yahoteyene amatora ntiyemera nta gihugu na kimwe boba barasabye ngo kibashyigikire cyabashyigikiye ntibashobora kuvuga ko hari amatora ariko araba ahantu hatagira abacungera amatora baciye banasohora n'itegeko rivuga ngo aho basanga bahagarikiye amatora badahari mu bantu bagiye gutora nihavemo ababyifuza bahagarikira amatora no mu bihugu tuvuga ko tugitera imbere niba dasata gihugu kirabikora nk'uko amatora bahagarikiwe n'ababiteguriwe bahawe inyigisho bazingane byose bidakugenda igipolisi ntaho kigeze gikoresha inguvu kugira ngo bamerere n'ab'abanyagihugu de wico mbona abanyagihugu baraza baza gutera abapolisi
ariko baravuga ko ari abagera ku majana atatu n'abamaze bari bamaze gukomereka ku munsi w'ejo wa mungu niko ubutegetsi bwo ngaho muri Espagne bwatangaje
ko bishi kitaba gakomereka je ko nabibonye abanyagihugu baraza bakisuka ku gipolisi n'ingufu cyangwa bakaza babisuka ko kugira ngo binjire mu biro by'amatora ku ngufu bace basika niba barundagirayo amakarata yo gutora hama basohoka aho nigeze mbona umupolisi akubita icyo bikora abapolisi barasuguma usugumye harimo abaheno
abo amajana atatu bari bamaze gukomereka ku munsi w'ejo wa mungu bakomerekejwe n'uko gusuguma na canke harabayemo no gushwiragizamwo amasase muri bo
nta rusoro rugeze rusohoka nta n'indembo bigeze bakubita ego abapolisi barisingiye kujya umupolisi wese agiye mu ntambara bayisingiye ngira barafite bya bisofero bambara bibakingira barafite inkinzo ntibagiye ngo batera abanyagihugu bagiye ngo babuze ko ayo matora adashyiye mu mategeko aba abanyagihugu barasotora kandi bagasotora n'icyavuga iminsi n'inguvu nyinshi
mbega kugashavu bagategwa n'ikinonega madamu
ako kantu bagafite kuva kera kukutemera ko ari abayisipanyola
ni kubera iki bashaka kwiyonkura ku bwami bwa Espanye
bibaza yuko ngo aribo bateza imbere Espanye bibaza ko aribo binjiriza cyane Espanye mu bijyanye n'ubutunzi bakavuga rero ngo bokwiyonkora kuri Espanye ubutunzi bwabo bworeka kujya gusesagurwa bo bitwaza yuko ngo nibo bayiteza imbere ngo hama n'ubwo butunzi bwabo ngo bugaca busesagurwa n'umugambwe uri ku butegetsi bagaca bavuga rero bati dukeneye kwiyonkora kuri ibyo bisuma dufate ko ariko babifata iyi ntwaro ngo ni intwaro y'abantu bagira iturire cyane
murabona ibintu none bihava bibandanya gute ku bwanyu ayo matora araheza akomeze ibyavuyemo biza
ayo matora ayo amatora yo ntiyabaye nta nsiguro bifite ibyo kwitwa amatora harimo mbagize ngo tubona ibizokurikira gute nagenda abwire ko icyo kibazo abamenyeshamakuru bo ngaha barakibaza n'abanyagihugu bo ngaha barakibaza n'ubutegetsi burakibaza bose ikibazo bibaza bavuga bati mbega kazoza ka Kataloni n'akahe kazoza ka Espanye n'akahe dufatiye kuri ibi ariko hari nk'ibihugu bimwe bimwe byamaze gutanga inyishu bakababwira ati byabaye byabaye ahubwo intwaro ngo nigerageze yegere ako kagwi gatoya kagumutse baganire
madame Helene Mpawenimana murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika aho twabakuye muri ngaho muri Espanye
yego murakoze cyane namwe
Mugisagara cha Las Vegas ngaha muri Amerika abantu bagera kuri 50 baraye basize ubuzima igihe haba igitero ahari ko habera igiteramo cyo muri rimwe twa Jason Aldin abagera ku 200 nabo barakomereka iyo nkuru turaza kwigaruka ko kubyo buramvuye mu makuru yacu yo hanyuma Makuru yo makambi muzi abarundi zigera ku 300,000 zarukutse ubwicanyi bwakorewe bagenzi babo ku igenekezo rya 15 z'ukwezi kwa 9 Kamanyola ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo zaho zikambitse zitaka gufashwa habayaze n'ijwi rya Amerika bavuze ko bayiruka kuronswa imfashanyo y'ibiribwa haraheze iminsi ni mu nkuru munyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Izi munsi z'abarundi zimaze ibyumweru birenga bibiri zikambitse mu tuzugu duhema hafi rupangu rw'ingabo za Monisco zikorera mu Kamanyura zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo by'inzara ahanini yatewe n'uko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa kuri izi mpunzi ari nta biribwa yari yazigenera kubera yuko izi mpunzi zanze kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga Françoise Ndayisenga n'umwe mu bahagarariye izi mpunzi zo mu Kamanyura avuga yuko badashobora kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga kubera imyizerere yabo ahanini ishingiye ku muhanuzi Zebiya
twebwe ntidushobora kwemera biometri tufuma twemera tukishwa n'inzara kuko kuva na kera twamye tuvyanka ni naco gituma n'abagira neza badashaka kutugarukirako mugabo twe tuguma twizeye imana kuko n'ubundi nitanga vyose turazi bizo bitunganya izo cakura bagira neza nyene iyo biometri bayihebe kandi bazotugaburira kuko nivyo bavyumvikana ingene twe twari tumaze imyaka 2 n'igice twibeshejeho tutariko turasega hasere nta nakimwe yari yaradufashije twabeshwaho n'amaboko yacu ubu rero badukuye mu buzima twarimwo twabaye abantu atana kimwe bacishoboje amakungu ntashobora kuduheba leta ya Kongo ntishobora kuduheba kuko twari twibeshejeho urero twizeye yuko abantu bazova muri ivyo bintu byo kwiyumvira ko bagize biometri aho batugaburira bazobiheba bakatugaburira abwira abantu ntibapfe bishwe n'inzara kuva twashika ngaha atari Monisco imaze kuduha utuntu twidufungurwa dukeyi nta wundi muntu turabona tugarukirako nta shira hamwe irindi turabona ritugarukirako
uburero abantu barashobora kwicwa n'inzara umwanya wari wo wose ko ntibagira ibyo bafungura kubera n'utwo twari twarimbuye twadusize mu mazu bimwe baravyivye ibindi navyo barabi twarabishoboye kubizana mugabo n'ivyo turiko turafungura byanaduheranye nta n'ivyo dufise tuzofungura mu misiza
mu mpera za kino cy'umweru nabwishiramwe ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi haser ryatanze ibiringiti kuri izi impunzi z'abarundi inkunga izi impunzi ziri gufata nubwo imyizerere yazo igenda itera impungenge abaterankunga bifuza kuzifasha kuko n'inkunga y'ibiribwa bingana na toni 16 byiganjemo umuceri n'amasaradine monisco y'ibukavu iheruka kuziha izi impunzi zugarijwe n'inzara zikaba zaranze kujya ibyo byo kurya ahubwo zihitamo kubiguranisha n'ibiribwa bihingwa n'abaturage b'abakongomani bo mu Kamanyura
nk'ibintu biri mu makopo ntitwatuziyo byakorewe ntitwatuzi ababikoze ntitwatuzi ko byakozwe twebwe ico duca dukora turondera baratwara abasabye batwemera yuko turondera abashobora kutuguza turabihindukiza tukaguza bakaduha ibyo cyo gufungura no tukabasubiza ibyo baduhaye
impunzi zikambitse aha mu Kamanyura zihuriza hamwe ko zijya rimwe ku munsi ibi bikaba bigora urubyiruko rwari rusanzwe rutunzwe n'imirimo y'amaboko aho ruhamya ko kwirirwa mu rupangu rufungiranye mu tuzu tw'uduhema bituma barushaho gusonza
twari dusanzwe twibesheje mu bintu byo kurima tugapatana ibipatane kugira ngo dushobore nyene kubirima baduha amafaranga twakoreye bamwe bamwe turabadariste turabataxi vero abandi nabo nyene ugasanga baradandaza nico gituma ngaha ubuzima tubayemo turugana urumva nk'ivyo bikorwa ntidushobora kuja mu barabara kugira ngo dushobore kurondera udufaranga two kwifashisha urabona ngaha turi mu ngorane nyinshi n'izo ngorane zabaye ntidushobora kuja mu barabara bikunde urumva ubuzima bwarahindutse nkaha je nayimenyereye gufungura neza abona nk'ubu ntafungurwa zikwiye ndonka
zimwe mu ngamba izi mpunzi zikoresha mu gusaranganya ibyo kujya bike zahunganye nuko zitekera hamwe hanyuma zikagenda zigaburira abantu babiri agasani k'ubugari n'ibishimbo dore ko hari impunzi zari zahunze zidahunganye ibiribwa bedasengabo ku bwijwi rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara y'Amajyepfo
mikambi ya mahama mu gihugu cy'u Rwanda naho tubabwira ingene impunzi z'abarundi bahahungiye bariko bariyungunganya
Nisaha 12 za gatondo turi ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku munini ko ku kilometero kimwe uvuye mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama muri ico kibuga hahagaze abantu benshi abagore n'abagabo bose bafise amasuka bahagaze baganira umengo hariho barindiriye twegereye umwe muri bo yatumenyesheje ko aho hantu batonda bamaze no kuwaha akazina kandi ko iyo umuntu yazindukanye n'Imana abukura mu cibo
ani batita kuri wambone
kuberiye
kubera yuko yo turi mu nkambi buzabwatuguye turatadugatonda tumaze gutonda aho tugahagarara tugategeza abantu bazagutaha tuzagukaza hari gihe tutadugatonda yakazi y'imva yabonetse tugatonda bakaduha akazi n'igihe abandi bataha n'igihe ushaka gutonda n'iminsi n'ibiri cyangwa itatu ukabura akazi ugataha mu nkambi
ariko ukongera ukagaruka
urongera ukagaruka kubera mu nkambi arakwirirwa wicaye mu nzu araba ati reka mbe ndavuye mu rugo ndeko bwokwira n'indonka umpa akazi urudukwi urudutomati ubuze naho uragenda ukwihangana nyine ukagwa mu nkambi
uno mugabo nawe nyene twasanze kuri icyo kibuga amenyesha ko agenzwa no kurondera akazi ariko wewe yari yitaye kuko ataronse umuha ku kazi yarondera ariko amenyesha ko ejo aho bukera azongera akazindukira
nanze guhiga akazi kugenda ariko noronka ubuzima kubera ubuzima bwo mu nkambi buragoye
abo bahiga akazi sabarundi gusa kuko twasanze n'abanyarwanda bahatonda umwe muri bo amenyesha ko ushaka akazi azindukira muri icyo kibanza kandi akanamenyesha ko abarundi iyo bahuriye ku kivi bagisangira atawandya wangura
mpamvu nuko umuntu ababona nta kazi afite mu rugo kandi icyo ngiyeho kabona imikorere imiragende burabiko kabyukira ara kujya mu rewe wabona akazi kajyanye n'imibereho y'umuntu
ndabona muhahurira n'impunzi z'abarundi nabo baba bahiga akazi nk'ano
iyi bose baba baje mu guhinga icyo baba bakeneye mu buzima bwa buri munsi twese rero tugafatanya iyo wagize uza akatujyana twese tugenda rimwe muri uwo murima tugakora nta kibazo
biroroha ko mukorana n'abantu b'impunzi yo mu hano
iyi biroroha cyane kuko nta kibazo tugiye tujya tugirana aho haba ari mu murima haba no mu migenderanire nta kibazo tujya tugirana abasigaye twese tumeze kimwe nk'abarundi cyangwa abanyarwanda twese ubu twabaye bamwe
umwe mu batanga akazi ariko atashimiye kuvugira kuri mikoro yacu amenyesha ko bahitamwe cyane cyane guha akazi izo mpunzi zo mu kambi ya mahama kuko bazi ko bagakeneye gusumba abandi ariko ko ningene bitanga bibashimisha. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana ne kuri uduce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Diane Nahazo na Innocent Kimenyi tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu. Makuru yacu yo hanyuma turaza kugaruka ku gitero cha Las Vegas muri Amerika cahitanye abagera kuri 50 abarenga 200 bamaze kumenyekana ko bagikomerekeyemwo harejo ku mugoroba.